Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa nka zose rukire umugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakize umugora yamenyesheje ko kiretse ko afite Petero Nkurunziza azomwereka umwongo uhuma n'ubudahuma amabanga nka yose y'igihugu yari yaciyemwo ivyo navyo ngo ni nk'umwimenyerezo yariko arakora uzomutuma atwara neza
Imana rero yaratumye inkoresha umwimenyerezo atari muke wo kumenya ibintu kuko no mu nzego z'igihugu kugira ngo naho ntaciye nabaye umusirikare muntu hazangabo zirongoye abandi ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano ndaja mu vy'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe ivy'intwaro n'ivy'iterambere mu gihugu no mu bisata by'igihugu nabiciyemo uretse ko natwaye vya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji amasosiyete paritatike na nyene nayaciyemo ndamenya ingene atwagwa naragiye ndakora no mu biro byagenewe icubahiro mukuru w'igihugu ndakora ibijanye n'igisirikare ndakora ibijanye na politiki nimurabe none imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimunaririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi
tugiye kubandanya ikibi kuko ntituje kumenya umushiki hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nk'uko bizeye imfura yacu nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura kandi kira noneho ibikorwa by'umusazi si ibyo twigishwa umugambwe CDFDD uzokwama ari umubyeyi wacu tuzokwama tuzirikana ntaryo ko inyundo naho ikura idasumba iyanyujuje
muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko imana nayo nyene yemeje ibyo bagiye gukora mu bimenyetso byayo acabonera gukomenyesha ko azoshyigikira yivuye inyuma uhejeje gutorwa
n'akanyamuneza kubw'uno munsi w'imana kubw'uko twatanguye by'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye imana aranye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tujye kubisozera ikiraduhezagira kandi mutuhezagira mwese mwabibonye yatanguye kuhezagira umukandida wacu kugira ngo imana yerekane kuri kumwe nawe kandi abakina ikimenyetso kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko imana nawe nyine ibyemeje mu ijuru
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika